Ili nizwi rya Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Muriwe neza nshuti muduteze amatwi. Muri aka kanya muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo mu biganiro tubafitiye. Ibibazo ku rubibe hagati y'u Rwanda na Uganda birabandanya.
Gatuna nahamaze iminsi itanu ariko ukwishyura road user nari nayishyuye pasiporo banshyiriyemo kashe na gate pass yo kwinjira bayimpaye ariko baza kumbwira ngo ntegereje ngo hari ibibazo biriho.
Uwo ni umwe mu bashoferi basubijwe inyuma bageze ku mupaka wa Gatuna ugabura u Rwanda na Uganda ni nyuma yaho rwagarara rutanguriye ku rubibe rw'ibyo bihugu bibiri. Turavuga no kugutana mu mitwe hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'abagwanyi b'abamayimayi mu ntara kivuyo mu mpanuko, hamwe no kudakoresha neza uburyo bw'igihugu ari kimwe mu bishobora gutuma umugambi w'imyaka cumi w'iterambere ry'u Burundi udashika ku byo wishinze. Ingenzi zifata indege amajana n'amajana zifatiwe mu gihugu cya Kenya uno munsi wa gatatu, ivyo kubera kugarariza akazi kw'abakozi bo kwikubwa cha indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta ci Nairobi. Perezida wa Senegal Macky Sall yatangajwe icese cyo kwa kabiri ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Ni nyuma yuko sentari jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ko yasubiye gutorwa kuyobora Senegal n'ibice 58% by'amajwi. Abademokrate mu nama nshinga mateka ya Amerika bafise imigambi yo kwiyamiriza urwango rw'abayisilamu n'abayahudi ni mu gihe bariko bashengeza umushinga mateka mushasha w'umudemokrate Ilhan Omar, umunyamerika w'umuyisilamu akomoka muri Somalia yanebaguye igihugu cya Israel mu buryo abantu benshi babonye ko bityoza icyo gihugu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahereye muri Kenya, ingenzi zifata indege amajana n'amajana zifatiwe muri icyo gihugu no munsi wa gatatu, ivyo kubera kugarariza akazi kw'abakozi bo ku kibuga c'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta ci Nairobi. Igipolisi cyakoresheje inguvu z'umurengera mu gushyiragiza abakozi bari mu myerekano yo kugarariza akazi. Igisirikare cya Kenya cyasubiriye abo bakozi mu kurangura imirimo bahora barangura no kubahiriza umutekano kuri icyo kibuga c'indege. Ishyirahamwe ry'abakozi bo ku kibuga c'indege bo ku bibuga by'indege muri Antunga muri Kenya ryamenyesheje mu itangazo ko abakozi bo kuri ibyo bibuga bagararije akazi kubera umugambi uhari wo kwishyira hamwe rifata mu minwe amabanga ibiro bijejwe ibibuga by'indege mu gihugu byari bijejwe. Umukuru w'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Kenya yatangaje ko indege 204 zitashoboye guhaguruka ku gihe naho izindi zirungikwa handi. Yatangaje ko ibintu bicikwega ko yamara hariko harabakarusho umunota ku munota. Tuze ngaha muri Amerika habagize umugambi w'abademokrate mu nama nshinga mateka bafise imigambi yo kwiyamiriza urwango rugirirwa abayisilamu n'abayahudi ni mu gihe bariko bashengeza umushinga mateka mushasha w'umudemokrate Ilhan Omar, umunyamerika w'umuyisilamu akomoka muri Somalia yanebaguye igihugu cya Israel mu buryo abantu benshi babonye ko bigityoza. Ingingo aba bashinga mateka b'abademokrate ibonwa ko izofatwa mu matora zobeje kwa kane ndivuga mu izina umushinga mateka Ilhan Omar. Omar numwe mu bafasoni babiri b'abayisilamu batowe mu nama nshinga mateka ya Amerika mu matora yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze. Yashikiye icese amabanga yiwe y'umushinga mateka mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Yamara iyo ngingo yerekeye mu by'ukuri umushinga mateka w'imyaka 37 Ilhan Omar yarashavuje abagenzi we b'abademokrate batari bake kubera ivyo yavuze byanebaguru kugenera Amerika imaze igihe kirekire ishigikiye Israel. Benshi mu bademokrate babonye ko ivyatangajwe na Ilhan Omar bityoza abayahudi, niyo mpamvu babinebaguye. Muhandanya kumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Muri Senegal president waho Macky Sall yatangajwe icese cyo kwa kabiri ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze. Ni nyuma yuko centralize zo kubahiriza ubwirizwa shingiro yemeje ko yasubiye gutogwa kuyobora Senegal ibice 58% by'amajwi. Macky Sall yabonwa n'abantu benshi ko yari gutsinda amatora yo mu kiringo cya kabiri inyuma yo kwatumye ubutunzi bwa Senegal bwiyongera ibirenga ibice 60%. Imirwi iharanira agateka ka muntu yamwagirije ko yakomiye abo bari guhiganwa bikomeye. Batavuga rumwe nawe bari yamirije ivyavuye mu matora amara bahisemwe kutitura amasentare. Macky Sall yabwiye abamenyesha makuru bari bakoraniye mu ngoro yiwe ku munsi wa kabiri kwicizera abanyesenegal bamweretse mu kumutora mu kiringo kigira kabiri bizotuma akora yivuye inyuma kugira bameregwe neza kurushiriza. Yashimiye abamutoye n'abashigikiye imigambi yiwe akaba yasavye abatavuga rumwe nawe kuza mu biganiro no gushira imbere ubumwe bw'igihugu. Sentare yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo yaciriye uno musi wa gatatu iminyororo y'imyaka 23 n'imyaka 18 abarimyi b'abazungu babiri bagandaguye umukangara w'umwirabure yiketswe ko yasahuye ibitegwa vya Tournesol mu itongo ryo mu gice babamwo. Sentare yasanze abo barimyi b'abazungu amazina yabo ari Peter Dorward afise imyaka 28 na Philip Shute w'imyaka 35 bishe Motromola Moshe yarafise imyaka 15 ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2017. Ni nyuma yuko bavuze ko bamufashe ariko asahura ibitegwa vya Tournesol mu itongo ryo mu gice babamwo. Dorward yaciriwe umunyororo w'imyaka 18 mu gihe Shute yaciriwe umunyororo w'imyaka 23. Motromola Moshe yapfuye asunitswe mu modoka ariko iragenda itwawe n'abo bagabo babiri. Moshe yavunitse izosi, iyicwa ryiwe ryatumye haba imigumuko n'isagwa ry'ibibanza bigirirwamo imirimo y'ubudandaji vy'abazungu mu gisagara ca Coligny. Dorward na Schutz bo bavuze ko Moshe yasimvye avuye mu modoka bariko baratwara igihe bari bamushiri igipolisi. Yamara ivyibonekeje muri sentare ko Schutz ari we yasunitse Moshe muri iyo modoka mu vyatumye ahasiga ubuzima. Mu chamanza Ronald Hendricks yari yasanze imbere yaho abo barimye b'abazungu babiri bagira kuba banyuruje Moshe no kuba bamugize kwiterabwoba. Aba bamugisagara cha Coligny biciyemwo ibice bibiri kuva igicwa rya Moshe ribaye. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda aho bamwe mu bashoferi bajabuka imipaka bakoresha umupaka wa Gatuna ubuze u Rwanda na Uganda gushika ubu bariko bakoresha umupaka wa Kagitumba baganya. Bavuga ko bamaze iminsi mu nzira kandi ko kubera urugendo rurerure bategezwa kugira byabateye igihombo. Mugenzi wacu Eric Bagiriwusa yasimbika Gitumba araduha inkuru y'idonido.
Ku mupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda mu gice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare, ibinyabiziga biremereye bimwe birinjira mu Rwanda ibindi birasohoka bigana Uganda. Ni mu gihe ibinyabiziga biremereye byacaga ku mupaka wa Gatuna na uhuza u Rwanda na Uganda mu majyaruguru y'u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo kubiyobereza Kagitumba kubera imirimo y'ubwubatsi iri kubera ku mupaka wa Gatuna. Witegereje muri rusange urabona ko Kagitumba haba ibinyabiziga biri kwinjira ku butaka bw'u Rwanda n'ibirusohokamo ni kimwe kimwe nyuma yo kuzuza ibisabwa. Ariko ku butaka bwa Uganda n'u Rwanda ibiparitse ni byinshi. Abashoferi b'amakamyo bavuganye n'ijwi rya Amerika barababaye, barimo bari babanje kugera ku mupaka wa Gatuna bajye mu ibicuruzwa mu Rwanda bagasubizwa inyuma ngo banyure Kagitumba. Naha Kagitumba bamwe baravuga ko yo batazi iyo bitera byerekeza ariko barategereje nyine. Bwana John Bosco asimwe n'umunya Uganda.
Kuona hii mabadilisho ya mupaka ya boda mbili sisi kwa madereva sio mzuri, lakini tunasubiri kuona wanatuambia msubiri kidogo msubiri.
urabona izi mpinduka zabayeho ku mipaka ibiri ku bashoferi twebwe si byiza ariko baraguma batubwira ngo mutegereze gato mutegereze gato mutegereze gato twe ntituzi neza ngo habaye iki kiraturuka he turareba nyine ikibazo gishingiye ku kuzenguruka hanyuma urugendo buri turutangira tuyinjira mu muhanda iyo maze iminsi myinshi mu muhanda amafaranga aranshirana inzara itumereye nabi nicyo kibazo dufite hano nkanjye mpamaze iminsi itatu kandi nari maze indi minsi negatuna icyo ni cyumweru cyose kandi na magingo yasinze ikijya mbere
iyo ni wiki muzima na sahi iminsi juu ikintu kinahenda mbere
Bwana Asimwe na bagenzi be bakomeza kugaragaza uruhuri rw'ibibazo bari guhura nabyo muri ibi bihe u Rwanda na Uganda bitarebana neza
sasa shida gari zimeongezwa mafuta kitu kingine
Ikibazo kiriho imodoka zanyoye ibitoro byinshi ikindi kandi kuba shoferi kidushegesha n'ukuzenguruka kazo kicara utazi ikijya mbere igihombo ni kinini cyane haba kuri leta haba kuri databuja haba no kuri njyewe kuri njyewe amafaranga yaranshiranye gahunda za boss yari yapanze mu mafaranga sinshobora kumubwira ibyo niboneye kandi boss yongeye ibitoro nicyo ni igihombo
na upande wa boss aliongeza mafuta na hiyo ni hasara
Abashoferi baravuga ko ari igihombo kubera intera ndende bagiye bakora kuva gatuna ka gitumba. Baravuga ko byibura bamaze gukora ibirometero bibarirwa mu ijana bari mu muhanda. Muri aba bashoferi basubijwe inyuma bageze ku mupaka wa gatuna basabwa kuzenguruka ka gitumba barimo bari barangije kwishyura ibisabwa ngo binjire ku butaka bw'u Rwanda.
Gatuna nahamaze iminsi 5 ariko ukwishyura road user nari nayishyuye passeport banshyiriyemo kashe na gate pass yo kwinjira bayimpaye. Ariko baza kumbwira ngo mpendegereje ngo hari ibibazo biriho ariko nange sinabaza byinshi nkatwa abashoferi nyine ntayo tuzi icyo twaba tuzi ariko nuko badohorera ibyo dufite ni byabo bakabyakira twegwe bakatureka tukisubirirayo
Imirimo yo kubaka umupaka wa gatunuhuriweho n'ibihugu ifatwa nk'imwe mu mpamvu zo kwifashisha wa kagitumba u Rwanda ruvuga ko ishobora kuzarangira mu kwa gatanu uyu mwaka abashinzwe binjira n'abasohoka kuri uyu mupaka wa kagitumba batubwiye ko muri rusange ntacyo batangaza gihabanye n'ibyatangajwe na guverinoma kuri uyu wa kabiri mu kiganiro n'abanyamakuru ministre w'ububanyi n'amahanga bwana Richard Sezibera yavuze ko ibibazo by'imibano mibi hagati y'u Rwanda na Uganda biriho kandi bitari bishya avuga ko biri kuganirwaho
mbono na Uganda nawo uzagenda neza harimo ibibazo ubu ngubu ariko ngiye tuzi neza kuzagenda neza turabaturanye y'abantu baturanye habamo ibibazo kandi turabiganira ndizera ko bizagenda neza gusa hari ibibazo
uretse abashoferi babuze yo bacira nayo bamira ku mpaka wa kagitumba muri Nyagatare hanagaragara abanyarwanda batari bake bafite ababo biga muri Uganda bivuze ko kuva u Rwanda rwabuze abanyarwanda kujya muri Uganda wigagayo ashobora kuguma yakarangiza amasomo akabona gusubira i Rwanda cyangwa se akemera gutahagahiba amasomo ye mu gihe ibibazo bitarava mu nzira uyu wo mu murenge wa Matimba tumuhimbye yayisha arimo bafite abavandimwe be biga Uganda
harabiga muri university muri secondary nabiga muri primary
ufite umva abavandimwe bangahe bigayo
Ni benshi cyane uko mfite na famiye ni benshi nago navuga ngo navuga umubare kujya kubasura ko nago byemewe kuko kuri hara kuri border nago bemerewe umunyarwanda gusohoka mu gihugu ajya muri Uganda nago turamenye neza uko tuzabageraho cyangwa uko bizagera kugira ngo twongere tubabone ariko turakeka neza ko wenda hari impinduka izaba
abafite ababo muri Uganda bagatanga ibyifuzo
Icyo twifuza nyine ni ukugira ngo ubusabane bwongeye buboneke hagati y'u Rwanda na Uganda kugira ngo tubone ibyo twabonaga ibyo twafatagayo cyangwa n'ibyo bafataganga export na import byongeye bitera imbere
Iki nacyo ministre w'ububanyi n'amahanga akavuga ko leta yagifasheho ingamba
ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari 15 ikora kuri igihugu cya Uganda byo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego zibanze n'abandi nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe
iyi mibano itangiye gutosekara hagati y'u Rwanda na Uganda imyaka ibiri igiye kwihirika u Rwanda rurarega Uganda gucumbikira abashaka kurugirira nabi barimo abahoze ari inkoramutima z'ubutegetsi buriho guhohotera abaturage barwo n'ibindi Uganda nayo ikarega u Rwanda ibikorwa by'ubutasi ku butaka bwayo bigamije kuyihungabanyiriza umutekano Ahabagira ubusajwe rya Amerika ikagituma ku mpaka w'u Rwanda na Uganda
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukivuga ku bibazo kuri ubu bibi hagati y'u Rwanda na Uganda, ifungwa ry'imipaka n'igihugu cya Uganda ku ruhande rw'u Rwanda no kubuza abanyarwanda kwinjira muri Uganda bifise ingaruka zikomeye kubaba kuri iyo mipaka ku ruhande rwa Uganda, ingaruka ziri ku bucuruza amashuri hamwe no kubura abakozi. Umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi simbiye ku mupaka wa Cyanika ku ishure ryigamwo abanyarwanda benshi.
Ahandi ku ishuri rya Rise and Shine Primary School kuri umupaka wa Cyanika hano hafi n'igihugu cy'u Rwanda, irimwe mu mashuri yagizwe ingaruka n'ifungwa ry'umupaka ku buryo abanyeshuri benshi bigiraga hangaha batagishobora kwambuka ngo baze kwiga muri iri shuri. Tuhageze mu gihe cya saa yine za mu gitondo, abanyeshuri banywa igikoma cya saa yine, ubu bakaba barimo bari gusubira mu byumba byabo bigiramo. Hari abanyeshuri baturukaga mu gihugu cy'u Rwanda bakaba muri jana, ubu akaba batagishobora kuza kubera ifungwa ry'umupaka, kandi twasanze abanyeshuri barimo gukora ibizamini ubwo bagenzi babo bo mu Rwanda akaba batabikoze, ariko n'icyizere cy'uko bazagaruka akaba kirimo kugabanuka. Tubaza kuvugana n'umukuru w'iri shuri Muhumza Alban kutubwira uko byifashe ahangaha.
Uyu mupaka kuva wafungwa habayeho ingaruka nyinshi. Abana b'ishuri bigiraga ku ishuri rya Rise and Shine bose bava mu Rwanda tibakiza
hano. Wari ufite nk'abana bangahe baturuka mu Rwanda bigira kuri iri shuri?
Nari mfite abana 93, none bose aho mvugira ubukano kanya nta n'umwe uri kuza.
Bimaze igihe kingana gite?
Bimaze almost icyumweru, kuko ni kuva ku wa kane ucyumweru cyashize.
Hanyuma se mukeka ko aba bana bazagaruka cyangwa ntabwo bashobora kuzaherera yo Burundi?
Nihabaho umutekano ubuyobozi bwa Rwanda n'ubwo Uganda bukumvikana, dutekereza ko bazabemerera bakagaruka, kandi nibikomeza byanze dutekereza ko batazagaruka.
Ubwo mu gihe abanyeshuri bamaze icyumweru batiga, umunsi umwe arimo gukora ibizamini byo kurangiza byo bitangira iki gihembwe, ingaruka kibigira ku banyeshuri?
Icya mbere, abana basubira inyuma mu byigire, kuko abandi baba biga bo batiga, then bakagira icyo nakwita tension kubera yuko batekereza ko abandi biga bo basigaye mu rugo, bagatekereza ko n'igihe nikigera bagakora ibizamini bya nyuma batazabitsinda.
Iyo ubonye abana bataza, hari mwe nk'abarimu n'abanyeshuri bagenzi babo, mwabyakiriye mute? Imibereho imeze ite?
Atwe twarababaye cyane, abandi bana bagenzi babo nabo barababaye kuko batari kubona inshuti zabo.
Si
kuri iri shuri ryonyine, ariko ni amashuri yose ari muri aka gace ka Cyanika gahanye urubibi n'u Rwanda. Amashuri ya primeri yose, amashuri abanza batubwiye ko ijyamo abanyeshuri baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuko ibi atari ishuri rya leta niho hari abana benshi baza kwiga. Ariko amashuri ya leta ho bubona ko ari ntacyo bubabwiye, kuko ho bari basanzwe bafite abanyeshuri benshi cyane, kandi ni amashuri bigira ku buntu, bivuze ko nabo bana b'i Rwanda bigiraga ku buntu. Ariko hano naho bariha, bivuze ko kutaza kw'abo bana bisubiza inyuma umutungo w'iri shuri. Muyo abanyeshuri bariha niho bakura amafaranga bagakora ibikorwa by'iterambere ku ishuri ndetse no kuriha abarimu. Nari Ignatius Bahizi ku bw'ijwi rya Amerika ahangaha ku mupaka wa Cyanika u Rwanda na Uganda.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +1 3 5 1 Ichenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'intambara imazindwi ibera mu Rulenge hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'abagwanyi baba Mayimayi. Uyu munsi mu gitondo abo bagwanyi baba Mayimayi bateye imihana yo mu Minembwe muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu yo mu Manuku. Inkuru dushikizwa n'umumenyesha makuru wacu Vedas Gabo ari i Kongo.
Mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe muri sekiteri ya Rulenge, abaturage bakomeje guhunga imigwano iri hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'umutwe wa Mayimayi wo mu bwoko bw'abafurero. Gadi Mukiza Nzabinesha aragaruka kuri iyi migwano.
Intambara yabaye ino ni intambara iri hagati y'abungeri b'abanyamurenge hamwe na ba Mayimayi bakomoka mu bwoko bw'abafurero. Ikaba iri Rulenge, niyo yatangiriye Rulenge kuko ariyo inka nyinshi baragiye ziba ziri, hanyuma none ikaba yasatiriye Minembwe, hano mu muhana mukuru nyine wa Minembwe cyangwa se mu mihana yegereye Minembwe. Imihana bahunze umuhana wa Rutigita, bahunze umuhana wa Gaseke, umuhana ya Irumba, Biziba za Ruguru, Biziba zepfo, Gasorogotiyo ndetse ngo yahiye.
Ndabarisha Eric ni umuturage wo mu Biziba, yabwijwe igihe Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ko birukanye Mayimayi.
Mayimayi yagatutse mu kabanzu, baraza batera mu Biziba, baraza bagera ku isoko ya kane, niyo umwe wabo yaguye nafi yakumesha watu. None kusubira inyuma abasubira mu Matamanika.
Gadi Mukiza Nzabinesha, umuyobozi wa komine ya Minembwe, asobanura yuko bakomeje gutakira ubuyobozi bwo hejuru bwa gisirikare kugira ngo bwohereze ingabo guhosha izi ntambara zimaze kugwamo abaturage barenga 12 n'ibihumbi by'inka bigatemagugwa.
Abasirikare urumva gatabara no kugira abahagarare hagati kuko abo bose barwana na abasivile bikagora nyine uburyo bwo kubakiza, ariko bari bagiye ari incuco bagiye gukora n'ubu nizo barimo FRC iriyo n'ubwo turahamagaza abandi dutabaza ba komanda bakuru, turavugana na rejima, turavugana na komanda wa sekter ndetse ko turateguza amanama yo kugira ngo abasoda baze tubasobanurire kandi ikibazo uko kimeze kugira ngo leta ifashe ahangaha nyine amahoro agaruke.
Umuyobozi wa sosiyete sivile muri sekiteri ya Rulenge Bwana Kabumbe Efrem yemeza yuko intandaro y'iyi ntambara imaze icyumweru cyose yatewe n'abamayimayi bahoraga baza kunyaga inka z'aborozi b'abanyamurenge. Kabumbe Efrem akomeza kugaragaza ko hari imihana myinshi y'abaturage b'abapfurero iri Rurenge yatwitswe n'abanyamurenge b'aborozi, harimo umuhana wa Monda.
Kuna miji mitatu ijilungula, me tunajua mijina ya mijini tu moja Monda ndo ijilungula.
Izi ntambara z'uyu munsi zibaye mu gihe ari abasirikare bari boherejwe guhagarika imigwano iri hagati y'aborozi n'abamayimayi Rurenge, ariko Mayimayi banyura inyuma iza gutera mu Minembwe. Izi ntambara za Mayimayi n'aborozi zibaye mu gihe Secteur Operationnel Sokola de Sud Kivu iri mu gikorwa cyo kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho ni muri territoire ya Uvira, ariko ikaba itaratangira kugwanya imitwe iri muri territoire ya Fizi. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu amajyepfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi, kudakoresha neza uburyo bw'igihugu ni kimwe mu bishobora gutuma umugambi w'imyaka 10 w'iterambere ry'igihugu udashika kuvyo wishinze. Uwo mugambi ushobora kudashika kandi kuvyo wishinze mu gihe hatoshigwaho uburyo burashe bwo kuheraheza bwo kuherekeza muri antunga. Ayo namwe mu makenga ashikirizwa na bamwe mu baserukira abandi mu ntara zitanu z'u Burundi bariko basegurirwa umugambi w'igihugu w'iterambere uzoshika mu mwaka w'2027. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihangiro ry'uwo mugambi nukunagura ubutunzi bw'igihugu kugira Burundi buze gushikire urugero rw'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ni umugambi uje nk'inyishu ku ntambamyi z'iterambere zari zihasanzwe, nk'uko Maria Salome Ndabahariye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubutunzi no gufashanya mu migambi ya leta bivuga.
Intambamyi nyamukuru ku iterambere ry'igihugu twasanze ari umwimbu mukeya mu burimyi, kuzerinze maze byabura ubuzima bw'igihugu kamenga buciye bwana, umuyaga nkuba udakwiye, igwirirana ry'abantu, ukutabungabunga isi, Igisasa cyo kwiyunguruza kirikeneye guhinyanyurwa. Intege zidakwiye mu mutahe ugizwe n'abari ku kivi. Ubuhinga bwo guhanahana makuru budapiye. Kubw'ibyo rero, umugambi w'iterambere ry'igihugu w'ibihumbi 2018 gushika 2027 uje nk'umuti ku ntambanyi zoba zigihari mu bice bigize iterambere ry'ikibano n'iry'ubutunzi mu Burundi.
Abasiguriwe umugambi barakenguruka uko wubatse amakenga bashikiriza ahagaze kwishyirwa mu ngiro ryawo.
Turashira amafaranga mu infrastructure mugasanga ibarabara rubatse n'amahera menshi cyane mugabo ntibimare n'imyaka n'imwe. Akarorero n'ibyubanza bituga mu kibira bijindo byakoze mu mwanya ariho n'ayandi mena. Kandi ibyo byose hariho abantu babarimo babikurikira. Tukamba iminsi yose dusubira inyuma. Uburyo murabonetse bwari gukora ibindi meho netobrije gusubira inyuma kugira kuko byari bikenewe. Ndiko ndavuga amankete ajanye na gestion de ressources.
Nuyu afite amakenga ko ushobora kudashika ku ihangiro mu gihe utoherekezwa neza.
Imigambi yama yubatse no mu makomine bari basanzwe bamenyereye kubaka imigambi n'ibyo bitagoye. Bita pesetese ariko twasanze cyane cyane ingorane aho zihagaze n'iziye. Ingorane kubaka umugambi kira kimwe utashika kuri cya gihe umugambi uzomara ugasanga washikije rezi bitamo kwa uzerindiriye n'ikindi bikavana kuki ugambi ukavana icyo twakwita akompanyemo. Umugambi urarangijwe none birakompanye gute?
Umugambi uri ku myaka 10 yamara siko uyu mutware abibona.
Yatweretse ibirindwo bijanye n'imyaka 3 bitoza ingene bitoza biraduha. Nacengera hantu ntangura guharura harurira hajya hande septembre 18 na demire perisete. Demire 18 mwaka nacengera ntangura guharura tuwo waramaze kugenda. Kuga na demire 19 tugezeje kure. Kandaraba tukujya imyaka 3 yoyo ibiharuro yatweretse. Ari bakwiye gushaka bakaba barabihindura. Ageze n'igihe cyenda nkubita ko n'undi mwaka ukurikira, cavuga ati umwaka ukurikira tuzoba twibereye mu matora.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubutunzi ati ni umugambi wizwe neza.
Twavuze yuko atawo kwigira sindabibaza kuri uyu mugambi. Twavuze yuko abahinga bashika 70 bagiye hamwe bakamara amezi 12 biyugarana kugira ngo barabe ko bokwiyumvira ku iterambere ry'igihugu bafatiye ku mahayadite ku bintu biri ngaha mu gihugu cy'iwacu. Bisigura yuko ari ikintu twifuza ko tuzokoresha kugira ngo dusohore igihugu cyacu kije mu iterambere kije ku murongo w'ibihugu by'imbere.
Uyu mugambi w'iterambere ry'igihugu w'imyaka 10 wasiguriwe abajejwe intwaro guhera kuri baburamatari ba musitanire y'amakomine n'abarongoye amanama mpanuzi wa jambo y'amakomine azorangurirwamo uwo mugambi abikorera utwabo n'abo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bakoraniye mu ntara ya Kirundo bavuye mu ntara za Kirundo, Karusi, Kayanza, Ngozi hamwe na Muyinga mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tusigaje akanya gato ngo dusezerane mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara. Reka dusubire tubibutse ngo inkunguru z'amakuru twabashikirije. Ingenzi zifata indege 100 zifatiwe mu gihugu cya Kenya no munsi wa gatatu. Ibyo kubera ukugarariza akazi kw'abakozi bo ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta cy'i Nairobi. Igipolisi cyakoresheje ingufu z'umurengera mu gushwiragiza abakozi bari mu myiyerekano yo kugarariza akazi. Igisirikare cya Kenya cyasubiriye abo bakozi mu kurangura imirimo bahora barangura no kubahiriza umutekano kuri icyo kibuga cy'indege. Abagize umugambi w'abademokrate mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafise imigambi yo kwiyamiriza urwango rugirirwa abayisilamu n'abayahudi. Ni mu gihe bariko bashengeza umushingamateka mushasha w'umudemokrate Ilhan Omar, umunyamerika w'umunyayisilamu akomoka muri Somalia, yanebaguye yibuca Israel mu buryo abantu benshi babonye ko bityoza Israel. Naho muri Senegal, Perezida Macky Sall yatangaje ucese ku munsi wa kabiri ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Inyuma y'uko sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ko yasubiye gutorwa kuyobora Senegal n'ibice 58% by'amajwi. Naho sentare yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaciriye uno munsi wa gatatu iminyororo y'imyaka 23 n'imyaka 18 abarimyi b'abazungu babiri bagandaguye umukangara w'umwirabure yiketswe ko yasahuye ibitegwa vya Tournesol mu itongo ryo mu gice babamwo. ibiganiro rero namakuru twahita bafite kuri isaha niyo bigera kwiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara adufashije kwegeranya ibiganiro. Uwabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikono ya mukamwa ari kumwe nanje fite niyo ngabo. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.